make a hook or take a picture.
Iyi mwumva ni Radijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukamuzi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona. Uretse iyo virusi ya korona ikomeje kugariza isi, abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye Kamanyora muri teritwari ya Warungu, intara ya Kivu y'Epfo, banafite ikibazo gikomeye cyo kubona amafaranga yo kwivuza.
Amafaranga banciye ntayo ngomba kuba, banciye idolari 120. Nkanjye w'umutwa ndazikura, ntishoboye. Nta nkoko mfite mu nzu ngo nagafata nkakagurisha, nta n'idende, ndabigenza gute?
Uwo ni Nyiransabimana Tereza, afite umukobwa wabyariye ku bitaro bya Saint Joseph Kamanyora, abanje kubagwa. Avuga ko fagitire bamuhaye nta mikoro afite yo kuyishyura. Ishami rya ONU ryita ku buzima bw'umuntu rivuga ko umuntu umwe ku ijana mu batuye isi ashobora kuba yaranduye virusi ya korona. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga icumi byagiye hamwe bisaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu by'Uburayi guhagarika gufatira ibihano ibindi bihugu. Bivuga ko ibihano binaniza urugamba amahanga arimo mu kurwanya COVID-19. Perezida wa guverinoma y'inzibacyuho muri Mali, Bandao, yaraye agennye 25 bagize leta, aho abasirikare bahawe ministeri zikomeye. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, kuko yateguriwe kandi turagezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Eugenie. Perezida Donald Trump yaratahutse mu ngoro ya White House ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere, avuye mu bitaro inyuma y'iminsi ine atwaweyo kuvurwa COVID-19. Agishika yaciye akura agafukamunwa kandi yemeza ko agiye gusubira vuba mu myiyamamazo. Imbere yaho Perezida Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter ko Abanyamerika bamaze gutakaza hafi abantu 210,000 kubera umugera wa korona, ariko ko ataco bakwiye gutinya bagumize umutima munda mu gihe atakwezi gusigaye ngo itariki y'amatora ya gatatu kwezi kw'11 igere. Ibiharuro byerekana ko Trump azi inyuma y'umudemokrate Joe Biden bazohiganwa, kandi ijanwa ryiwe mu bitaro naryo nyene izotuma bizomugora gusubira aho yarageze mu majwi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru, umuganga amukurikirana Sean Conley yavuze ko Trump atahutse ariko ko hagisigaye indwi kugira azakire neza burundu. Tukivuga kuri COVID, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko umuntu umwe ku ijana kubaba ku isi ashobora kuba yaranduye umugera wa korona. Umukuru w'igisata kijejwe ibikorwa byo gutabara muri OMS Michael Ryan yavuze ejo kuwa mbere ko iryo shyirahamwe rigereranya neza ko 10% by'ababa ku isi bashobora kuba baranduye. Icyo kigereranyo cya OMS gisigura ko ho bamaze kwandura abantu bangana 70,760,000, byerekana ko abanduye barenga 20% ku biharuro bimaze gushyirwa ahabona. Ibiharuro byashyikirijwe na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika byari birenze 35,000,000 ejo kuwa mbere, inyuma y'indwi abo mugera umaze guhitana ku isi barenze umuriyoni. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga 10 byaragiye hamwe bisaba Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya guhagarika ingendo yo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bituma kigora makunga arimwo ko kugwanya COVID-19 kananigwa. Mu rwandiko rwasomwe n'intumwa y'Ubushinwa Zhang Jun muri ONU, ivyo bihugu byagiriza Amerika guhungabanya agateka ka muntu, kuvangura hisunzwe urukoba hamwe no kugumiza ibihugu mu bukene iyo bifatiwe ibihano. Ubwo rwandiko rwasinywe n'Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya Ruguru, Irani, Nicaragua, Venezuela hamwe n'ibindi bihugu Amerika yafatiye ibihano. Kwahawe komite ya ONU ikurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu no gutanga imfashanyo. Mu myaka iniheze, Amerika hamwe n'ubumwe bwa Buraya byarongereje umurindi mu gukoresha ibihano bahana ibihugu byitwaye nabi. Perezida wa Mali w'ifata kibanza Bandawe yaragenye 25 bagize leta ejo ku munsi wa mbere aho abasirikare bahawe ubushikiranganji bukomakomeye. Itegeko rya perezida ryasomwe ejo ku wa mbere ryerekanye ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ubw'umutekano ubw'intwaro mu gihugu hagati n'ubwo kunywanisha abanyagihugu bwahawe abakoloneli b'abasirikare. Inyuma y'aho akagwi k'abasirikare kerekaniye ko kagenzura ubutegetsi inyuma ya kudeta yo ku 18 ukwezi k'umunani, ikibazo cyabaye hagati y'abo basirikare n'ibihugu bibanye byo muri CEDEAO kwari ukumenya nimba leta mfata kibanza izohabwa abasivile izorongorwa n'abasirikare. Ariko mu gihe ibibanza bikomeye byagiye ku basirikare, abasivile nabo nyene barahawe bimwe mu bibanza bikomeye, harimo n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwahawe ahoze ari umushikirizamanza mukuru Mohamed Sido Diko. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko igitero cy'umwiyahuzi kuri buramatari cishe abantu hafi 8 ejo ku munsi wa mbere. Abantu 28 barakomeretse igihe umwiyahuzi yinjiza imodokari yiwe yuzuye ibisasu mu yindi miduga harimwo yarimwo Ramatura Yarmari, buramatari w'intara ya Lagman mu buseruko bw'igihugu. Nta muhari witiriye iki gitero ci Lagman, ariko abatalibani bafiseyo abarwanyi kandi bakunze kugaba ibitero nk'ivyo.
Arizi, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi, hinda dijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twumvikana kuri FM 48 bice bitatu ya radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 48 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu binyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abunganira Felicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya Jenoside mu Rwanda basabye umucamanza mukuru w'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko umukiriya wabo atakoherezwa Arusha mu gihugu cya Tanzania, ahubwo yaburanishirizwa Irahe mu Buholandi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryashyizwe habona n'abunganira mu by'amategeko umunyarwanda Felicien Kabuga rivuga ko uyafatwa nk'uwatanze uburyo bwose bwakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda, amagara mukitse gutyo ko atashobora kuja kuburanira Arusha muri Tanzania, ahari sentare ya Woni yasubiriye TPR ariyo sentare yahoze icira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, basaba ko yorungikwa Irahe mu Buholande. Sentare gasambura manza yipari mu Bufaransa giheruka kwemeza ko uyu mutama w'imyaka iri hagati ya 84 na 86 arungikirwa sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR, ubu igisata cyayisubiriye kikaba kiri Arusha muri Tanzania ahahoze hakorera TPR nyene. Yamara mu itangazo ry'abunganira Kabuga barimo Maître Emmanuel Artit yagenywe na sentare ya Arusha itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi kugira ngo afashe Kabuga, bobo babona ko uwo baburanira atashobora gushika Arusha kuburanirayo. Mu mpamvu yatanze harimo nko kuba ubuzima bwiwe budahagaze neza ndetse n'uko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona, gutyo ko byo bangamira ubuzima bw'uyu musaza asanzwe anafise ibibazo by'ingwara zitandukanye nk'uko yabibwiye sentare y'Ipari mu Bufaransa. Abo banyamategeko bavuga ko muri izo ngwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ingwara yo mu bwonko ituma yibagira cyane, byose bikiyongera ku busaza afise. ikindi kandi yavuze ko kumujana yarusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umujyango wiwe kandi avyemerewe. Iryo tangazo ryongera riti Kabuga afite uburenganzira bwa mbere cyane cyane bwerekeye ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'uburyo isi ikeneye kwirinda no kugira isuku bijanye n'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abamwunganira bongera bati kumurungika ilahe nivyo byo kubahiriza uburenganzira bwa Felice Kabuga kandi ntihagire impungenge tugira ko butazo kubahirizwa. Abo bamwunganira bavuga kandi ko adashobora kugira urugendo rurerure kugera iyarusha kubera ubusaza n'indwara zikomeye afise. Bavuga kandi ko iyo ngingo yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ati kumurungika ilahe ntangaruka bizogira ku vyerekeye ingene urubanza ruzoburanishwa. Umucamanza Carmel Agius atwara MICT ariko rwego rwasubiriye TPR ruri arusha muri Tanzania yemeje ko bamaze guhabwa ivyo vyifuzo vy'abunganira Kabuga kandi ko bazogira ico babishikirije ko hanyuma ico bikoze iyo sentare yaratanguye imyiteguro kugira mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Haheruka gushigwaho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Kabuga niyarungikwa iyarusha azosangayo abandi bahoze arabashikiranganje canke bakuru mu gisirikare ca kera bagirizwa ivyaha nk'ivyiwe. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri yarusha kuko ibihugu vya Buraya birimwe imijyango yabo vyanse kubakira nabo bakanka gusubira mu gihugu cabo c'u Rwanda. Abo bagera ku 10 ubu batunzwe na ONU yarusha. Felicien Kabuga yatawe muri yo mitarike 16 z'ukwezi kwa gatano guheze mu nkengero z'igisagara ca Paris umugwa mukuru w'Ubufaransa inyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze arondegwa. Yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 gusa wewe n'abamwunganira barabihakana. Pierre Clavenu Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
U Burundi na Republika ya Demokarasi ya Kongo bigiye gufatanyiriza hamwe kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo iy'Abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Byemeranijwe inyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yagiriye mu Burundi. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza.
Umushikiranganji w'imigenderanire ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yabwiye abari mu nama i Bujumbura ko igihugu ciwe kitazigera kibera intambamyi mu Burundi kandi ko kitazigera cemera guha indaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanye. Yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramo n'ivyo mu karere ariko ko hakenewe yuko binagurwa n'ukomezwa kurusha ku bw'inyungu z'u Burundi na Kongo hatibagiwe akarere kose. Yamenyesheje ko adakekeranya ku Burundi burarusha ingana bwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo. Marie Tumba Nzeza yemeje ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe n'ukwikekana. Uku niko yijeje Abarundi.
Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent.
Muri imyaka ishize, imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byompi bibiri. Ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa kwirangurwa ry'imigambi rusange n'umubano mwiza kubw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babyo. Ngirinda bizeze ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavukagihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihindaro imigwi na cane cane y'Abarundi.
Ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise.
Imwe muri iyo migwi y'Abarundi iri mu buseruko bwa Kongo cyane cyane mu ntara ya Kivumanuko ni FNL twarwa na General Aloys Nzabampema hamwe na Rode Tabara yitirirwa mu banyapolitike bagwanya leta y'u Burundi Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'u Burundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari washebuja wabo. Uwo mugwi wa nyuma umaze iminsi wemanga ibitero vyakozwe atari hake ku butaka bw'u Burundi. Albert Shingiro umushikanganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu ahejeje kwakira umutumire wiwe yavuze ko ivyo bumvikanye ko ari ngirakamaro rwose.
mu bintu bikuru bikuru rero twaganire cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye nico gihugu cyo kintu n'ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose kwari bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere kuburyo ijya migwi ihungabanye umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane cyane ku mpaka wa Kongo iyo migwi yose tubwirizwa kuyirandurana n'imizi kuburyo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere hanyuma ikindi gikuru twavuga ni uko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanje n'udandazwa hagati y'ibihugu byacu murazi yuko igihugu cya Kongo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu hamwe nabo nyine bagashaka gushora ibintu mu Burundi icyo kintu twavumvikanye yuko tubwiza gukora tugakorana ingufu
urugendo mushikanganje yaje rw'imigendane ya Kongo n'andi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ibihugu bya Kongo Burundi u Rwanda Uganda hamwe na Angola Ninama yaritekanijwe kubera igoma ku mugwa mukuru wa Kivu y'Amajaruguru. Muri inama hari kuvugirwamo ingene hotozwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Twerekeze noneho muri Kongo. Aho abakongomani bo mu bwoko bw'abatwa batuye Kamanyora muri teritwari ya Warungu intara ya Kivu y'Epfo bafite ikibazo gikomeye cyo kubona amafaranga yo kwivuza. Iyo babuze ayo kwishyura ibitaro bibategeka guhinga imirima kugira ngo babone uko basohoka. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira afite inkuru irambuye.
Ugeza Kamanyola imwe mu miryango y'abatwaye irenga 140 ihatuye igutura ibibazo byinshi birimo n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko amikoro yabo basangwa butaka atabemerera kwishyura fagitire babahawe iyo bivurije ku bitaro bya Saint Joseph biri Kamanyola. Nyiransabimana Teresa afite umukobwa wabyariye ku bitaro bikuru bya Saint Joseph Kamanyola abanje kubagwa avuga yuko fagitire bamuhaye ntamikora afite kuyishura.
Dore nk'ubu ngumvita umwana bopereye. Uwo mwana na kandi ninda ya mbere. Umwana ico nagezeyo kugira ugere humuzazari ni shida. Mpaka ngo ntanga amafaranga aguze nk'ihene zibiri. Ayo mafaranga ndayakura he. Ndababwira ko none ntabwo mwasaidi yako mubona ngewe ndi umuntu ndishoboye. Ngo ndagusaidi yanguri kimuka. Ngo ntabwo uri kimuka kugira ngo usaidi. Iki kibazo cyo kuvugwa kwa muganga. Nta bintu bituri mu mutwe. Umuntu waza kusunda muzungu waza kutusaidia ubu yamaze kwisubirira iburayo abandi bazanye uragerayo bakakubaka kuzungurusa umuntu
ariko ntimwishura amafaranga kwa muganga bavurira ubuntu
mbere kwari batuvurira kubusa arakimu masera bazanye uragerayo akakubita karikire utagomba kubona
gute
amafaranga banciye ntayo ngomba kubona banciye idorari 120 nkanje w'umutwa ndazikura nta nishoboye nta nkoko mfite mu nzu ngo nagafata nkakagurisha nta ni dende ndabigenza gute dore nk'ubu ngubu nabuze n'isukari nteka icyayi mujyanire kwa muganga cyangwa nk'uturyo nteke mujyane.
Aba batwo bivuriza kuri ibi bitaro bemeza yuko iyo babuze amafaranga yo kwishyura serivisi baba bahawe z'ubuvuzi bahura n'ibibazo byinshi birimo no gukoreshwa imirimo y'imbaraga ndetse no gutemererwa gusohoka ibitaro.
Iyo twabuze amafaranga yo kwivuza baca batubwira ngo dufate rero umurima turime nawe tutahajeje ngo nakuvunwa ngumwo ugasangana kandi aho ntako tufite imbaraga zo kurima ukareba abantu muhira babe batesekana n'inzara natwe tuwe nyine tukareba iyo turi
bababwira ngo mujye guhinga hehe
batubwira duhinge umwungumwe mu rugo mu rupangu nyine kwa mansera nimwe tuhinga twahinga ngo tutahaheza rye bagwa ahantu ku musozi ihumye wakubita isuku kumva noneho imbaraga ziraci tukavuga atahantu menga ni gorupfu rwanjye bikasaba wirukire basi uvemo niyo mituwere ni ukaba uyiheze kuyivurirwaho kandi byasaba utorotse bakavuga ati ni kujya kumuhigana na polisi ujya muntu yatorotse tumubone tumusubizemo bakaba polisi kamiza akagutora kamigusubiza iriya kumwe
naragiyeyo baramvura igihe mbuze amafaranga baranyururutsa ku gitanda aza niryamira ku butaka umunsi umwe ndacika bongera baraza kungara bangarura bankura mwaka kazi ukanze ku musonge ntongera nsubirayo ntongera nkomanga yukundi kwezi bansira uko kwezi kose ndyamaha
ni bande bakwishuriye
ntabo
barakubabariye
munarimye umurima ndwayo mu bitaro
Sara bati nawe ni umutwa w'umukamanyula amya yuko mu gihe yaragwariye muri ibi bitaro bya Saint Joseph akabura amafaranga yo kwishura yategetswe guhinga umurima kugira ngo yemererwe gusohoka ibitaro
gihe nari ngo mfishinda yuyu barabise ndamara ya meza yabiri ngenda ndakoreshwa fishwe na gatetera ku kuboko fishinda yuyu niyo rero nakora mbona mama bangira imbabazi baza baramfasha masera ntiyabyemera nibwo rero arambyira gutya ngo wewe rero kutabyemeye ngo uzobyarira ngo wemeruzehekere muno ngo kubera ngo dakoze kuriya musozi uburangize ninzara nakantu namusaba kwisukari ngo wewe ngo ntasoka fishe mu rupango niko yambyiraga yarankoreshaga kubera kubura amafaranga
eh bari baguciye ngaho
bari banciye ibihumbi 150 nibice 3 niyo yari yanciye nibwo rero ndayabura arankoresha amakara 3 uwo murima noneho rero nkoze naniwe arambira ngo ningumemo mpaka nzobyariremo niho imana zasaidia mbona mama baje kunsaidia turaharangiza
ku ruhande rw'umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Saint Joseph Kamanyola bahati Alice yabwiye ijwi rya Amerika ko umuryango w'ababikira muri Congregation ya Saint Franciscaine de Notre Dame du Mont ujya wishurira ubwisungane mu kwivuza ababatwa ndetse uyu muryango ugatanga n'amafaranga arenga hejuru ibitaro biba byasabye abagwayi gusa uyu muyobozi yemera yuko hari abatwa bahingisha mu rupangu rw'ibitaro iyo bakoze amakosa yo gukoresha magendo ubwisungane mu kwivuza kuko usanga muri abo batwa mu Kamanyola bahamagaza abandi batwa bo ku Mutarure ndetse no mu Burundi bakaza kwivuriza kuri iyo mitiweli saba batwa mu Kamanyola bonyine bataka iki kibazo cy'ubuvuzi ahubwo n'abatwa batuye mu kibaya cya Rusiza yitwa ku Mutarure no mu Rubirizi nabo bavuga yuko bafite ikibazo cyo kutagira mikoro hagije mu kwivuza. Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu Ntara y'Ikivu
tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tugana muri Tanzania abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko bamunkambi ya Nyarugusu muri icyo gihugu cya Tanzania bogarijwe n'ibibazo bitandukanye harimo gukoreshwa imirimo isaba ingufu nyinshi ni mu gihe bamwe muri bo batamashuri bitewe no kubura ibikoresho. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovine ukorera aho muri Tanzania yanyarukiye mu nkambi ya Nyarugusu ategurira inkuru ikurikira.
Ahaboneka abana bakoreshwa ibikorwa by'ingufu mu nkambi ya Nyarugusu ni cyane cyane aho bimba amatafari gushomba inkwi mu mashyamba no kwiremeka ibintu mu isoko henshi uharenganye usanga abana bariko barimba bongera biremeka ibumba kujya aho bafyaturira mu nzira naho usanga abana biremetse imizigo y'inkwi barenze mu isoko naho abana ni benshi ukibaza umwanya w'ubigira ko wariwo kimwe mu bituma abana mu nkambi bajya gukora ibikorwa bisaba ingufu kubera ababyeyi babo batabitayeho kandi bagaburira ibiribwa bike bigatuma biyumvira kujya gushaka amafaranga kugira bigurire icyo lirenza. Aba ni bamwe mu babyeyi bo mu nkambi ya Nyarugusu bahaye ikiganiro ijya Amerika.
Hey bintu maze kubona dufate bijanye ihohoterwa ry'abana umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi hama abandi nawo gacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura
vuga yuko je namaze kubona abavyeyi beshi iyo bahishije nk'ibiribwa urasanga abana babakumira bakabarutukurya dukeyi abana bakarati eh mama ntiduhaze wa muvyeyi agashacora inkoni ho girango abongera ibiribwa gacha bakurita ivyo nimbaze maze kibonera namasa yuwanje ugasanga umuvyeyi aranka kuza gusenya mu ipori agafata umwana w'imyaka 10 ngo genda gusenya ivyo nimaze kubona uko abana banyanyaswa n'abavyeyi nyarugusu ugasanga hageze isyaturege matafari umu mama yigiriye mu kirabo akabwira abana ngo genda mufyature ngo matafari 500 ivyo namaze nuko abana barenganywa inyarugusu
abo bana bakoreshwa bikorwa bibarenze benshi n'abataye amashuri abavyeyi bavuga yuko kubura makaye n'ibindi bikoresho bya nkenerwa ku ishuri ari kimwe mu bibazo bituma abana babo bata amashuri kujya gushaka akazi
ntibyoroshe gose kuko turavye nk'ivyambagwa ndabona yuko mengo nticoroha brema kuko usanga abana bagenda ku ishuri ugasanga baguma muri ka kambaro kamwe ka kandi nyene urumba bagashika nyene ka pumbagaye hanyuma mu nyuma naho ugasanga umuntu arana kenye n'isabuni yo kukamesura nyagahuzo rero urumva ugasanga rero ntitworoherwa kuko urabona nta umuntu atarukira nta umuntu aja hirya hino hino ngo umuntu aronde icyo yo kwifashisha nzo ngorane duhura nazo kwera.
Umwe mu bana yemeye guha ikiganiro cy'i Amerika avuga yuko ubuzima bubi no kutagira ababyeyi ni kimwe mu bituma bemera gukoreshwa akazi k'ingufu.
Ubuzima kanje kweri buragumye kubera ntacyo nifashije kana kimwe fashije umanye rero kunyene namashuri nkagiraho nkipfuza ko yaheba kubera ta ubuzima takuru ibibazo nkunda guhura navyo nuko atakintu ndonka aho nkimpuzo nkiki ugasanga biragumye kuzironka kubera twe tudafise ababyeyi naho wifitiye basi ukabona umwe baramuguriye impuzu n'umubanyi hawa nao kavuga ati none jewe nka mama rihe au papa angurizo mpuzo nao gakacisigara mu bibazo
kubwizo mpamvu ishira hamwe riharanira gateka kabana mu nkambi ya Nyarugusu Save the Children ritanga impanuro n'inyigisho ku bavyeyi kugira abamenye ndero nziza basabwa kurera abana babo n'uburenganzira bwo tuma abana batiyumvira kujya gushaka kazi aho kujya kwiga aba ni bamwe mu bambasaderi b'iryo shira hamwe kuri mikrozi y'ijya Amerika
wege ico tubahanura turaberekeza ati umwana naho yoba yagize nte urashobora kumuhanura mugantukoreshe dufate nk'umuturira nukuvuga ubugize nabe hamare wo mugihe duhaye impanuro abo bavye mugihe binaniranye naho uwo muvye yakananira nakumvizo mpanuro natwe hari hahandi dushatugira nte uwo muvye duca dutanga raporo hama bagacha bamenya uburyo bamugenza hama n'uwo mwana bagacha bamenya uburyo bamuvuza uburyo uwo mwana ashobora kugira amagara meza
twabonye yuko umwana afite uburenganzira bwo kwiga uburenganzira bwo gukora ibyo ashoboye uburenganzira bwo gukina n'abandi bana uburenganzira bwo kurya mu gihe aba bana batumvira abavyeyi turagira tukabwana abavyeyi babo bana nabo bana tukabereka tukabahanura ko bakwiye kubaha abavyeyi babo abavyeyi nabo bagakunda abana babo kugira n'abana babo babakunde
ishyirahamwe Save the Children ibona yuko abavyeyi mu nkambi za Ndutanyaru gusura mutenderi bakwiye kumenya yuko ibikorwa by'inguvu bikinyiza agateka ku mwana bikamwikira n'akazoza mu nkambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300,220 kilohertz 15,600,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze amateka yo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa cumi nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'1981 perezida wa Misiri Anwar al-Sadat yarishwe. Perezida Sadat yishwe igihe yari arangamiye akarasisi k'indege zirwanira mu kirere hizihizwa imyaka 8 yari ishize hatangiye intambara ya Yom Kippur. Ibihugu by'Abarabu birimo Misiri byari byararwanye na Isirayeli. Igihe yari amaze gushyira indabo ku rwibutso nibwo grenade ebyiri zaturitse, abantu bitwaje intwaro aro basimbutse baba mwikamye ari hagaze imbere yaho Perezida Sadat yari yateguriwe maze batangira kurasa mu bantu bari bitabiriye ibyo birori. Nubwo bwose hari abasirikare benshi bashinzwe umutekano kubera ibirori byari byabaye, abari bahari bavuze ko abagabye icyo gitero bashubiye kurasa mu gihe kirenze umunota umwe nta urabahagarika. Igihe abasirikare barinda umukuru w'igihugu batangiriye kurasa, abantu barenga 10 baraho Perezida yari yicaye bari barangije gupfa. Abashinzwe umutekano bishe babiri mu bari bateye mu gihe abari bitabiriye ibirori birukaga bashakaho bihisha. Perezida Sadat yahise ajyanwa mu bitaro bya gisirikare hakoreshejwe indege ya kajugujugu byavuzwe ko yitabye Imana nyuma y'amasaha 2 gusa ageze mu bitaro. Uburyo bateye babikuranye ubuhanga byatumye hari abakeka ko bari bafite abantu bakoranaga bari mu rwego rushinzwe iperereza babateye inkunga. Umutwe wiyise Independent Organization for the Liberation of Egypt tugamije kubohoza Misiri niwe wiyemeje ko wagabye igitero ariko nta gihamya kigize kiboneka. Perezida Sadat amaze kwicwa abantu bagera kuri 700 barafashwe, muri bo 25 baraburanishwa, 5 bakatirwa urwo gupfa baranyongwa, abandi 17 bakatirwa gufungwa no gukora imirimo y'uburetwa. Hosni Mubarak wari vice president niwe wamusimbuye ku mwanya w'umukuru w'igihugu Anwar wa Khalsadat yishwe amaze imyaka 11 ku butegetsi yarafite imyaka 63.
Nchote banwanye ba radio ijwi rya America kiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi na hatugisoreje. Tubashimira cyane kuba mwateza amatwi. Shimiye kandi n'abagenzi banje bagize uruhare muri ibiganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije kwibagezaho ubuhanga bw'ibyuma. Wadufashije kwegeranya amajwi ni Macbeth Yabaro kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeho mwese rero tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose tunabararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.